Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye koshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru wizi tatu wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com. Muri beneza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga uyu munsi genekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu ni munsi udasanzwe mu Burundi. Ni munsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu, amatora abashinga amateka hamwe n'amatora y'abaje nama b'amakomine. Icyo gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro. Amatwi yadusumira icyo gikorwa cyagenze neza, nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke ubwicanyi bwabaye. Ariko amatwi yadusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe. Ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya Radio Ijwi y'Amerika. Ubwa mbere tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza cya corona. Nkuko twabibabwiye akatari gake muri iminsi dukorera mu ngo zacu kubera icyo kiza, hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushobora guha akaryo abakunzi radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyiyumviro n'ivyifuzo vyabo ku migambi umutegetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou. Mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe. Twatumiye kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari mu Burundi. Muri neza ambassadeur Mbayahaga. Bose nibaza ko mukanya tuza kubabona, ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana sanswe yarongoye ishyirahamwe Ajap Africaine ishyirahamwe nyafurika ry'ugwaruka tubwire mu nshamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora. Ajap Africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi. Muri neza Eric Nsengimana.
Muri neza n'abari kubatwumviriza ndabahaye mwiriwe na mwese mwese muri studio za Radio Ijwi y'Amerika ndabahaye mwiriwe.
Muri neza murakomeye ngaho?
Ego nganje Bujumbura turakomeye.
Ego mutubwire ishyirahamwe riri muri icyo gikorwa cyo kugenduza amatora mbiga aho mwagenduje ntihe abarorezi b'ishyirahamwe ryanyu bari mu bihe bice by'igihugu?
Murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Uburundi. Tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose.
Icyo gikorwa muri izo ntara muriko muracubwiramo amatora cagenze gute?
Ego nkuko Federice bisanzwe amatora uno munsi ni ku igenekerezo rya 20 umwaka w'2022 aho abarundi baramutse batora indongozi na cancane indongozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashinga amateka n'abajyanama ba komine. Rero igikorwa cy'ugutora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi. Henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashyitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha 12:45 hariho naho batanguye isaha 12:45 bivanye n'ingene ibikoresho byashyitse biteze. Rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cy'itora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu ziherereye hariko haza umwe. Ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza nubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenze neza hamwe hamwe ni kuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyerekeye cyane cyane umutekano umushyira na Nsengimana byagenze gute muri rusange.
Yego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi hibonekeje abasoda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita kumuyira muri Bujumbura nk'uko nariko ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri imwe ikaba yashoboye gufatwa n'abajejwe umutekano iyindi nayo irabasita bakaba bagiye bayitwaye. Rero byibonekeza ko bari baje gutora amatora ariko nta cyononekaye byose byagenze neza.
Muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
muri icyo gihe
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafatwa na nyirabwoho ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane.
Ava mu ntara iyihe?
Ari mu ntara ya Bujumbura aho bita Kumugira niho ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo.
Ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose ku rwego no kwa internet kuko internet ntikirakora amamayira ikarakora ubworo ziriko zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya unyongerekana bumenyi bita WhatsApp na Facebook akaba ari bwo bwonyine butari bakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora nubwo bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyangwa ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo bagenda bashaka kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi.
Turagushimiye cyane rwose Mushyantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turiko turavugana. Murakoze cyane rwose.
Namwe murakoze cyane sinzi ko twabwira n'ahandi hagiye hibonekeje utunenge.
Utwo tunenge ahandi imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe?
Murakoze cyane hariho ahandi hibonekeje utunenge ikore nabivuze mu ntara nko muri Bujumbura neri aho hari hibonekeje kuri lisiti kidike cya Rama aho abatemere bari baje batanyira kiyo gitatse zikariso zitatanzwe na sheni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe twashika bamaze kubagira kwinjira baciye batanu hanyuma kandi hariho kandi no muri nyene muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yakwemewe mu mwaka w'2025 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura. Hariho rero n'ahandi hibonekeje mu ntahangwa umumambure wa sesi ntahangwa aho yagiye arasubiriza abamambure ba birodovote abakuye aho bagiye gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wa jejwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo perimitasiyo zose yagize ataco ziguze.
Hariho n'ikibazo
yitaba kuri seni,
hariho n'ikibazo muciye ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora, icyo kibazo bakivuze ku iki?
Ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri centre y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa, kuri kuri amashyira y'Abafaransa ndetse no kuri Ave Marie no mu Buterere. Aho twagiye turaca henshi twagiye dusanga abamambe bakeni bakagira amabaje aberekana ko ari abamambe bakeni bajejwe ibiro by'itora, bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi n'imigozi n'amakote baje akamabaje yari arimo. Ibyo nabyo bakaba baciye babivuga hejuru, hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze atamabaje bafise, bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Seni.
Murakoze cyane rwose Eric Nsengimana, ndabashimiye cyane rwose. Nkuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aseruka irundi i Moscow. Mwiriwe neza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ngirango aga telefone kangoye ndagifatiye hagati, nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro, ndamutse n'abatwumviriza bose, hanyuma ngirango nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi. Twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo ataba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane. Murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu begeranije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka. Nukuri ni intambwe ikomeye cyane, barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngirango ndashobora nagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko.
Ego nkuko twabwiye rero murongo wa telefone imirongo ya telefone yari yagoranye. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga, wewe akaba ari mu Burundi. Muri neza ambassadeur Mbayahaga.
Nagize mwiriwe nyakubahwa Frederic, egome murakoze cyane. Najewe mbaye nka ambassadeur ari mu Burusiya, agatelefone kare kazoranye niho gifata ikiganiro, ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse n'abari kuratwumviriza
yego mire ka tuje mu mizi ikiganiro cy'uyu munsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwiye kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi. Reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere, ambasaderi Bizimana, mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe, ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi?
Nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamamaza baravuze baremereye ibitari bike abarundi. Nibaza rero ko ica mbere na mbere bo kwihutira uko gushyira mu ngiro ibyo bemeye, ni nacyo gituma ni naho bazobonera yuko batihindukije mu ijambo. Nibaza ko ica mbere coba ikintu cyo ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe n'ikiza cy'iyi coronavirus. Nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza, ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi, ico ni cha kabiri kuko bavuga yuko munda harari nzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngira ngo budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaga namwe ibintu mubona byihutirwa umutetsi wese azoba yatowe yoshira imbere eka yorangurira abarundi eka no mu minsi ijana ya mbere utetsi bwiwe ni nk'ibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaze ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana abo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri imyaka rero indwi iri imbere. Ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ariko yasoze bakoze muhoroza ninjiye mu kibazo mumbajije umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohava agira amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze ko ari byinshi mugabo munyemerere ndabivuna kure mu duce dushyira nk'umunani. Abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icambere nk'uko muvuze muri iminsi ijana nuko uba ubutungane kuri bose. Icya kabiri nuko yoba leta umubyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira. Icya gatatu nuko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politike byiwe cyangwa by'umugambi arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intara avukamwo cyangwa idini asengeramwo. Icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ryakumira. Icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubashyira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko uburundi murazi yuko bwaciye mu bihe bitandukanye bigoye. Icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugabanya igiturire n'akarenganyo hanyuma akantu k'indwi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze ziheze zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe. Icy'umunani navuga ni uko boba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko biragaramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi. Ibyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Voix d'Amérique z'Ijwi rya Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cya corona nk'uko twabibabwiye. Muri iki gihe turafise umwanya w'iradiyo Ijwi rya Amerika Aimable muri neza muri hehe
ndabumva
murafite kibazo murafite cyumviro
cyumviro nayo nabonye mwandika yuko twasigiye nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara.
Yego
jeho narindirira amatora yagenze neza hama nkuko nari kundi mwandika yatora bivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashyiraho inkwayi nshyitse
icyo ni cyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abari kurahiganwa boshiraho intahe ishitse ni byiza cyane rwose. Murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo?
Ikindi cyumviro nuko abyano mperere byagenze neza bavuga bya interineti nyabaza ko nubwo byabaye byabaye gato imbwa bagiye ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinaza ngo ko byano ari mperere byari ko birakora.
Ni byiza cyane rwose urakoze Bamble. Murakoze reka duhe n'ijambo Nkundimana mwiriwe neza muri hega Nkundimana mwiriwe neza muri he
ndi mu karere ka Nyanza
Mwafisi kibazo mwafisi chimu vilo tuliko tufuga kumatora ya wae alikuwa wa Murundi alikuwa soze kwa mwiki gihe amatora ya wae mwujigu chose amatora imukuru jihugu amatora ya shinga mateka na amatora ya wajina mawa makumine tuliko tufuga chane chane kumigambi mutegetsi wese azogi gira mahigu agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere duga ku ijambo chimu vilo ikibazo
nuko nje ntaho no kubivuga mbere icyo ni kibazo najyaga nganira n'abandi barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuba imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ako nge ndumva ntabasha
turakumva
nge ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora ataba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko nge numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza buri murundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije Emabre yagize ati asavye abanyapolitiki bariko baritoza gushyiraho intahe ishize mu gihe ndiko nkunda Imana nabavuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambassadeur Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma wavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda ntazoba atsindiye yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose ni ukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye gosi nanje no gisaba abariko barahiganwa bashiraho intahishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasadori mbayihaga ivyimvo vya Emabre na Nkunzimana tuga ku ijambo mukarenga
murakoze cyane na Genova nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Emabre ni ukumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amasora bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe baba gusanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyiraho intahishize bibaza yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera na rindi uwo byankiye ntabwo uwo byankana mugabo ikiryoshe n'uko abarundi uno munsi aho bageze
mu iterambere rya politike cyane cyane mu byo kumenya iby'intwari rusange n'ugira ngo nta byemewe cyangwa nta neza bivuyemo nagomba guhumuriza abo ndumva yuko yabaye madre y'abako bari hanze abarundi bariteguriye kutumvira umuntu w'umwe bahamagarira ikindi kintu atari amahoro n'umutekano ibibazo yuko rero nk'uko babivuze abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganwe gushyiraho intaha ishize ahubwo ibyiyumviro byabo nubwo abarundi bakaba babahaye amajyi akwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu muko cyangwa mu zindi nzira
mu kanya gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushya ntaye impunzi imana yagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoyi cyane rwose
icyo we nari nagishikirije muri twa duce umunani navuga cyagira indwi wavuze yuko uwoza atsinze amatora yorongora uburundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo kubaka igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafise amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizoba kiri ku rutonde rwa mbere uzo barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo mwiriwe neza
mwaramutse
neza muri hega Okelo
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudani yepfo na Uganda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo ni icyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza nindaba uyu munsi ariko by'ukuri nibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya kubera ko murebe isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na President Museveni yaravuze ati aga amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ititwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murebe Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano ukibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri kw'amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Peter Nkurunziza uwo yarashyigikiye yumvise ko yari general mu basirikare b'u Burundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandidate
ariko ubu ni umusivire
yesi ni umusivire ariko nubwo ari siviriyani genero kuba siviriyani zimo muri ibyo bihugu by'u Burundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko hano reka nibaze hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garanti kandi tuzi ko garanti imwe imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye
icyo ni ikibazo abashinganahe twatubiye umushinganahe Okelo adashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari covid
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nkarusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko niho kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba ntamategeko abaharagenzura umuntu kubera isi yose iri kubibaza bya virus
yego mede kandi kibazo baraka kwishura ariko ico ni kimuviro cyanyu abashinga ntahe turi kumwe baragira ico bakivuze ko reka duhe ijambo John muri neza
waramutse
naramutse neza
nimpore
muri hehe
ndi muri Cedar Rapids muri state ya Iowa
aho muri state ya muri leta zo muza America
ego
zifashe gute ngaho
nokuri hameze neza naho hataracha mwakabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kitakira duciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu mete hafi yatatwagira kwira takazi
yaho ni hose muri leta z'umwe z'America ariko intara nyinshi zishika mirongo nka zose mirongo itanu uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera icyo kiza cya corona murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku matora yo mu Burundi tukaba turi ko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradiyo Ijwi ry'Amerika guterera ibyumviro ku byerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri aya matora yoshira imbere duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
eko mimbere yuko nzani kibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio ni Miss Marimu Mazemo hanyuma ku kintu umupresida atoronka amahikwe yo kuba presida ikintu cy'ambere numvise n'abandi basubiyemo ni kicanye n'impunzi zibanze zipfe hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Kongo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko general wa impunzi ndazi nta buzima buri yo bumetse neza kumira kurundi atubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni bintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi navyutse numviriza Ijwi ry'Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico nyakubahwa perezida yari asanzwe hari werasanzwe arimo ngo aje kumusubiriza mu nkoko abandaniritse mwise mu ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo nakite wakinyindu nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumvira bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibisigaye nagomba nkeze abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutu
n'abantu
bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo ibitahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane gose
murakoze cyane
perezida atotokwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi nyene je ndabavuga ati nabacamanza nibaheza gucurubanza nosaba yuko utotokwa atoterigere kuko si wazoba yitoya zoba yatowe n'abarundi
murakoze
karako narenza
murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu bari kurakurikirana kiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira icavuze ku makenga yashikirijwe na Okero avuga ati amatora ntirakwiye kwa Burundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasuye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabgaho kugira ngo zishore gutahuka mukanye gato umunota umwe
kame murakoze cyane Okero ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abagwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okero ari mu gihugu cy'Uganda n'ubwo ari ku mupaka wa Sud Sudan Igihugu cy'u Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hanyuma nibwo twizera bwonyine guheza bakaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho iki kiza. Nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe uburyo atana kimwe cyohungabanya amatora kubera uyu mugera wa COVID-19 icyo rero yotekana. Nibaza yuko abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakurebe bakunda, iyo babona yuko ari intambamyi nibaza yuko aya matora bari kwigizayo. Nibaza nibaza ko yoshira umutima mu nda abarundi turatekanye, kandi tubazi yuko atana kimwe gishobora guhungabana ngo uwo mugera ube mwinshi kubera amatora. Hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida wa FNDC ari umujenerali Mugisha mwakimunyishuriye, mwavuze yuko wari umusivile kandi amakirekire. Nubwo yavuze ati umuntu yarabaye Mugisha ntigahera, ariko ntibaza yuko abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha naho mu gihugu hari bose barabaye abasirikare, cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi. Icyo nibaza yuko yakiheza ko cyane. Hari ikindi yavuze ngo kubera Uburundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze, ngo bavuze yuko bashira muri konfinema cyangwa muri karantene iminsi 14. Yari nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose, umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi 14 kugira barabe yuko atabanje gukwegera akarambara yari mu gihugu azanye uwo mugera.
Mwosozera ku cya kibazo cy'impunzi cyakamukazi. Mwosozera ku cya kibazo mu kanya gatoya cyane rwose cy'impunzi.
Yego, nagwa mwosozera ku kibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi. Nibaza yuko ikibazo murumva ko bazagaruka ko, kandi higanuye ndazi yuko nuza gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibi n'ibyumviro by'Abarundi, kandi nibaza yuko ari umuntu azobaje atwaje Abarundi. Rero yokora ibyo bamusabye, urumva ko Abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe, bakeneye kwibanira. Icyo kiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza intonzi ziri hano zigatahuka.
Yego, be Ambassador Edouard Bizimana, ibibazo bya Okero afite amakenga na John Tirakamu gasaba ko abategetsi bakwihutira ikibazo cy'impunzi. Duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego, murakoze. Nagomba nire cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'Abarundi kandi igihugu cyose kirafite nyine cyitunganya. Tuvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe dushe tugira ibyabo bagize ngo hariya bagize ibi dushe tugira ibyo hariya bagize, kuko urabye usanga ngira ngo ingene ihaba hameze sico kimwe. Igihugu cyose kirafise ibyo kigendera ko amategeko kigendera ko, hanyuma kigaca cyitunganya uko. Kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda Abarundi gusumbya uko Abarundi bikunda. Aricyo gituma rero abavuze bati reka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa. Nibaza yuko uwo muntu Okello nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise, yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ngene biriko biragenda. Ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo, nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro, ngira ngo yogaruka afishe ibindi byo ibindi navyo ibyo yavuze. Nibaza ko ntobigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane gose.
Ego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima, kandi uzotorwa wese nawe nyene azobishyiramo ingufu, kuko turazi yuko twifuza yuko Abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka. Ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutaha n'impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene. Impunzi abona ati jewe sishaka gutaha, nta uzomutahana ku gahato, hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatoguye batazotaha narumbise nabandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumije ntawo bigaruka ko ni
ego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugaboni baza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato
kugira
ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane muraho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro cyangwa ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo nibishasha kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo nibishasha cyane gose ariko ni byiza ibiro biroguruye nta bantu bahari urumva ubwoba nibuke cyane gose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego nuko rero nkuko ari ubivuze hariho abatari bake bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi ry'Amerika bagize ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira yitwa Alas San Draman Watara niko yita kuri Facebook yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye anyuranye n'icitwa amatora. Hamanizi mbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kubwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmo Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha zari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze. John ndakengurukiye leta asa nk'umwishura. Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmo sha reka nihorere narengana. Hanyuma Ndikumana Jumaine yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayese amatora ngo n'amatora make atahagaririwe na buri wese ngo ni nk'inamico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa nuko nyene yavyanditse. Hama Amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi nshimira Imana Thierry Tidro niko yitwa kuri Facebook ngo natoye ariko aho natoreye harakajagari habuze impapuro dutorerako kandi bafise intonde zacu ngwemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icishije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean-Claude ngo amahoro y'Imana amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ari we azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda bukebuke wa musore we ibyo utwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu twe turatora hama Seni gaharura uri umukozi wa Seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona inimero gute? Ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalds yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora na hari gwasazotsinda edi dufite imana ngo mwategereje se ibitangazwa na senyirika duhera heze kuri buno butuma bwa kwizera izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira izi ngo nabo baharanira izubahiro byabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cyabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma bwinshi
turabona ko mu bindi biganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwivyo ari ivyumviro by'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika atari ivyumviro ijwi ya Amerika abashigana turi kumwe mumvise ivyumviro bitandukanye by'abakunzi bi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mugira ico muvuze reka twanze duhi jambo umunywanyi yaturindiriye mu gihe kirekire Eliezer mwiriwe neza muri hega Eliezer
ajene
kandi kazina kawe ninde ndashimiye duka ku jambo kibazo cy'imvuyo
ejewe kugira ki aya matora
duka ku jambo mukanye gato
ejewe no duka ki je ke aya matora turi kwibabisha bimo utanenge ariko cyane 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 hatwege abayitiya cyane abanyeshuri bari muri sejine kandi ngo n'abakirenga yabo kutora uko agisanzwe twari yandikishije gatumba tugatumba iyo tuvuze hari kuba bari bari kimwe hakiri kare ariko tutazatora yagiye kubivuga
ndayishimiye telefone yanyu ivuga nabi muvuze ko hari mutunenge cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
abanyeshuri twe turi kumeza kaminuza tuyoboka kuza kwinjira abanyeshuri baba ikoko yanjye ku mwaka wa rea yomba bari baranditse muri bnd muri kigire twateri kigize yashingire no kugeza ubu gikorana na fite nyine icyo cyangwa rero ishuri ryongere gutora kugira abanyeshuri abanyeshuri bita kuri kaminuza n'aba muri interinetiko yake
ndumva telefone yanyu itameze neza reka duhe ijambo ambasade Isidore Mbayihaga numve ko kwishura ico kibazo c'abanyeshuri bafise bagize ikibazo co gutora
nibaza yuko ikibazo ntacumvise neza kuko telefone yo yavuga nabi sinumvise ikibazo babagize
hoba hari ikibazo c'abanyeshuri boba batari bwashikane nk'imyaka 18 gutora navyumvise nabi cyane rwose telefone yari imeze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari ukutumvika cyane neza kuko urongoye umugwi wigengojejwa mu guhagarikira amatora seni mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambassador Mbayihaga icitse turamurondera mu kanya ariko nashaka ambaze na ambassador Edward Zimana niba hari ikintu afashikiriza ku bibazo eka kubyumvira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo ni icyo ni kintu cyiza gose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi bagomba bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimo n'ama n'amashengero harimo na n'abaserukiri bihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadakizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo nta ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari zo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora cyanke igihugu kitari mibaba ry'abanyamahanga atari igihugu rero abarundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nk'uko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzera inze ataco bizana nibaza ko ari icyo nugarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babatiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibico cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubo nashimiye nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyeshamakuru badushikirije amakuru uko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasaderi Isidore Mbayihaga isa n'iyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo tanguriye kuri Joseph mwiriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko ku bijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radio zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka ya CNDD FDD ahabona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe aba murakoze akabazo kanjye karako
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mukane gato Rukundo bwo neza
rwe neza murakoze ko mu ijambo
yego
ya isambere nanje nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko azo atazosura kwitoza ico ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe rwarihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiriye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwotsinda ayo matora namba yo bava no mu mugambwe senda FDD uko kwaruka wasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara basenere n'indi migambwe yose
yego
babumwe bakakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze
murakoze cyane rwose ya ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda umukandida yatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambi uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute eka mushinjantahe rukunda wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi eka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu tugakwijamo umunota umwe ntimurenze
ego me murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa nuko hari abantu baba baratamitswe ibyiyumviro bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari batsinda ishinzwe gukora ibishoboka nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utubuye twombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma habaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira n'icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera wowe yatanzwe amagambo uri ku butegetsi nukuri ibyo n'ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu magambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba azuzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi arageza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro basize babivamo kuko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikizwa asanga hatsinze udatashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umuntu umwe
ibyo uravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziriko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati titwewe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyanke ati atabwoko nk'ubu kiba mu Burundi bo mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati ubu mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha
yuko
ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake bw'iwe kandi nibaza ko batashe batidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutahana bo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasaderi Bizimana tukiri kuri mwebwe mwavuze icyumviro gihambaye cyane rwose muvuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ntibirenge hoko gwiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka 5 itazomara imyaka 10 intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko gwiki mu kanya gato amasegonda 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashyira ingufu ahashoboye mu bisata barimwo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe izo kugisambura
ambasaderi mbaye haga namwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyo kokorwa nuko abarundi batobandanya kubakira kubirarane cyane egomye kubirarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabiterambere bose bahuriramo rigakumira kuko hari abazwa guterambere rigakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo ni wazayu ukabaha
ndabuda
kule ndera idaji yose bakabaha ba umwe bakahagarara mu Burundi hanyuma
bakagomeye
gucabo bamutandukane ariko bagashigikira imigambi ya leta.
Ambassador Isidore Mbayihaga, Ambassador Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane gose kukaje mwatoye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora. Turashimiye n'abanywanyi bacu ijwi rya Amerika bose badutekamo bagashikiriza ibyumviro. Turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'abakunzi.